Ndabashimire ndabaramutse ndabifuriza ikadze bakunzi bacu bakunzi badusukuruke ku radio Ijwi rya Amerika. Uyu ni wa mwanya w'umuziki. Nari mwiza ndi kumwe namwe muri no gahunda. Turi mu kwezi kwa gatatu. Ukwezi kwa gatatu amakungu yaguhariye umukenyezi. Nako ku itariki 8 ukwezi kwa gatatu ni umunsi mpuza makungu wahariye umukenyezi. Bakenyezi mwese mutwumvirize. Turabifurije umunsi mukuru mwiza. Uyu munsi muri dususuruke twifadikanya n'amakungu ngo tugaruke ku bakenyezi rurangiranwa b'abanyafrika babaririmbyi. Umuziki ni wigeze uwo abagabo gusa. Abakunzi b'umuziki muranze abanyafrika kazi. Babiciye biracika mu mwuga wabo wo kuririmba. Abakenyezi ni benshi baririmbye canke n'ubu bakiririmba. Nashimye ko twibutsanya 9 muri bo bo muri Afrika. Nta nkeka benshi musanga mubaza. Gumana natwe. Umufaso ni Kajanin ni rurangiranwa eka ngira ku Burundi gusa amazina yiwe y'ukuri ni Janine Rema yavukiye mu Burundi itariki 27 ukwezi kwa gatandatu mu 59 yatanguye kuririmbira Burundi imbere y'uko aja mu mahanga mu Faransa no mu Bubiligi. Kajanin yasohoye urukurikirane rwa mbere rw'indirimbo mu 92 yaririmba mu Kirundi no mu Giswahili. Mu Faransa yamenyekanye cyane ku ndirimbo Sambolera Maison mu 95. Kajanin yaririmba ahayagiza abantu rurangiranwa umushitandukanye nka Nelson Mandela yabaye umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo. Yarahayagije umuririmbyi agendana n'ubumuga bwo kutabona Stevie Wonder n'abandi. Kajanin yarakuye ibitaramo byinshi mu mahanga. Yaranagenywe n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF nka ambasaderi w'ibikorwa byiza anaraba n'ibya bimukira. Mu 2016 Kajanin yararonse agashimwe nk'umukenyezi yakoze birashimwa. Agashimwe yahawe n'ishyirahamwe ry'abakenyezi b'abanyafrika. Yaranagiye mu mugwi w'abakurikirana ihiganwa ry'amareresi Festival de Cannes aho hari mu 2018. Regina Kajanin bari mutajiriye akiri muto kuko ngo yari umwana muto muto cyane. Nankeka indirimbo yiwe Wale Watu murayibuka umvirize.
Paris, Roma.
Umukenyezi wundi nashaka kubibutsa ni Brenda Fassie. Brenda Fassie yakomoka muri Afrika y'Epfo mu gisagara cha Cape Town. Yitabye Imana mu 2004 afite imyaka 39 gusa. Brenda Fassie yakomoka mu muryango w'abaririmbyi. Ababyeyi biwe be n'abasaza we bose bararirimba. Ku myaka 5 gusa yararirimba mu mugwi w'abana nyina wiwe yarashinze. Afite imyaka 16 hari muhinyanyuzi yamutwaye mu kindi gisagara cyitwa Soweto ngamufashe gutera imbere mu muziki. Brenda Fassie yari mu mugwi witwa Brenda and the Big Dudes. Uyo mugwi mu myaka ya 80 wari rurangiranwa muri Afrika y'Epfo. Mu myaka ya 90 igihe Afrika y'Epfo yariko irikura ku intwaro ya gikoloni ya apartheid, Brenda Fassie afashijwe n'uwa mwandika indirimbo yitwa Chico Twala yasohora indirimbo zirimo amajambo ahiritse ariko akomeye yerekana ingene abanyafrika y'Epfo bamerewe nabi. Brenda Fassie yari ijwi ryerekana neza amagongo y'ico gihugu kubirabure muri Afrika y'Epfo cyane cyane ku bakenyezi n'abana. Yahitanywe n'ibiyayura mutwe yanywa byaranzwe kwa biheba birateba biramunitana mu 2004. Bakunzi badusuzuruke, turacyariko turabira hamwe bamwe mu bakenyezi rurangiranwa b'abanyafrika babaririmbyi muri Afrika y'Uburengero, neza na neza mu gihugu cya Benin. Turasangayo uyu ndi mufasoni rurangiranwa muririmbyi, uyu nawe ni Angelique Kidjo. Angelique Kidjo afite imyaka 63 ubu. Kubera indirimbo ziwe yaragiye mu bahiganirwa agashima Grammy Awards inshuro 5 zose. Indirimbo za Angelique Kidjo ziri mu midiho y'iwabo muri Benin cyane mu yindi midiho nka pop, zouk, rumba, jazz, imidiho y'umazinga ya anti n'iyindi. Angelique Kidjo kwa indirimbo ziwe zifite ivyivugo byo kwitaho ineza y'abantu yaragenywe nk'umuserukizi w'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza y'abana UNICEF. Mwumvirize ino ndirimbo Agolo yasohoye mu 94. Uyu ni umufatwa n'umuririmbyi w'umunyafrika nashaka kubagezaho ni Cecile Kayirebwa. Uyu ni umunyarwanda kazi. Cecile Kayirebwa yavuse mu 1946 avukira I Kigali mu muryango w'abaririmbyi. Se wiwe yatwara umugwi w'abaririmbyi wo mu isengero. Urukurikirane rw'iwe rwa mbere yagwise Music from Rwanda canke umuziki ukomoka mu Rwanda. Cecile azwi mu ndirimbo nyinshi nka Ubumanzi, Mbateza imitego, Mpore n'izindi. Reka ndawumvishe iyitwa Ubumanzi ni ya Cecile Kayirebwa. Iradiyo ya Amerika. Ikiganiro ni dususuruke. Uyu munsi muri kuno kwezi kwahariwe bafasoni. Turiko tubashikiriza bamwe mu baririmbyi kazi b'abanyafrika rurangiranwa. Tuje muri Congo yitiriwe demokarasi. Yitwa Elizabeth Chalamwana Muidikayi. Yavukiye mu gisagara cha Elizabethville. Ubu yitwa Lubumbashi. Hari tariki ya 13 ukwezi kwa 5 mu 1958. Chalamwana yitavye Imana ku wa 10 ukwezi kwa 12 mu 2022. Turese ko yaririmba. Chalamwana yarakora n'ibikorwa vya politiki. Aho yigeze kuba umushinga mateka kuva mu 2000 gushika mu 2022. Mu muziki Chalamwana yamenyekanye nk'uwateje imbere umudiho Mutuashi w'Abanyekongo bitwa Abaluba. Bana mutaziriye Reine du Mutuashi cyane umwami kazi wa Mutuashi. Indirimbo za Chalamwana kenshi zaba ziri mu ivugo vya politiki. Abanyekongo bana mutazira kandi Mamu National cyane mama w'igihugu. Umbiriza imwe mu ndirimbo za Chalamwana yitwa Kalibu Yangu.
Ondo wa yalote, upendi o mimi.
akiri mu baririmbyi kadirurangiranwa b'abanyafrika uwitwa Cesaria Evora numwe mu bakenyezi rurangiranwa mu muziki muri Afrika. Cesaria Evora akomoka mu izina rya Cap Vert muri Afrika y'uburengero yitabye imana mu 2011 ku myaka 70 y'amavuko. Cesaria Evora ari mu bateje imbere umuziki wo muri Cap Vert biciye mu bidiho yabo yitwa Morna na Coladeira. Cesaria Evora yaririmba mu Ifaransa mu rurimi rwa Creole cyangwa mbere no mu Kiespanyol. Uyu mufaso ni mu 2004 yaranonsa agashimwe ka Grammy Award kubera urukurikirane rw'indirimbo yise Voz d'Amor rwadandajwe inshuro zirenga 400,000. Yaranatahukanye inshuro zibiri agashimwe gahabwa abaririmbyi baririmba mu rurimi rw'Igifaransa agashimwe bita Les Victoires de la Musique. Mumenya kandi ko Cesaria Evora yaronse mu Faransa agashimwe k'igihugu nk'umuntu yakoze ibikorwa bishimishije agashimwe bita Chevalier de la Légion d'Honneur hari mu 2009. Nguyu Cesaria Evora muri ino ndirimbo Soldade. Kazi wo muri Kongo Kinshasa afite imyaka 65. Mbili ya Bell afite indirimbo nyinshi zo mu mudiho wa rumba. Uwamutumye amenyekana ni undi muririmbyi rurangiranwa muri Kongo yitwa Taboray Hosheho bahavuye banubakana. Mbili ya Bell yaragize ibitaramo byinshi cyane muri Afrika, Iburaya, eka no muri Amerika. Mbili ya Bell aririmba mu rurimi rwa Lingala usangamwe n'amajambo y'Igifaransa. Uyu muri ino ndirimbo Fopa, uyo ni Mbili ya Bell. tereko mukiri kumwe natwe bakunzi badususuruke reka ndabibutse uyundi Miriam Makeba mama Africa yavukiye muri Afrika y'Epfo yarafise kandi ubwene gihugu bwo muri Guinea no muri Algeria Miriam Makeba nitwi yagwanije cyane intwaro ya gikoloni muri Afrika y'Epfo apartheid mu Faransa ibanza byinshi nk'amashuri amabarabara ibanza byiratiro byaritiriwe iyo ntwaro yo muri Afrika nguyu muri taxi pata pata indirimbo yasubiwemo mu ndimi nyinshi n'abandi baririmbyi Miriam Makeba yitabye imana itariki 9 ukwezi kw'11 2008 ku myaka 76 Reka ntangirize kuri no murundi kazi Rosa Nduwayezu numwe mu baririmbyi barundi kazi n'ubu umusanga mu bitaramo by'abakiri bato kuko yamurikiye benshi Rosa Nduwayezu yaririmba mu gwi gihugu Orchestre National aho basohoye indirimbo nyinshi ndavuga simvura yemwe muranunga kibwirwa n'icumva na urumviriza twabonanye nk'irumu yabaga ko wankunda nanje na rugwedengwe namwe mu majambo y'indirimbo yiwe ndavuga simvura yo ni Rosa Nduwayezu basezere kuri ako kazino radio ijwi rya Amerika na jewe nari mwiza turabifurije bakenyezi mwese ukwezi kwiza kwabahariwe.